VOA. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mwiriwe neza nanone se muri kumwe na Thomas Kamirindi na makuru mukanya. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Byari byoroshe kumukura iyo yarari umwana w'umuntu byari bikora, ariko Imana yaroroheje iraca inzira yaramunzaniye kuganda musezere abana bamusezere ishoti n'abagenzi kugira mu musezere.
Uyu ni madamu umunyamakuru nyakwigendera Nestor Ndayitwaye ko na makuru yo mu Burundi. Umunyamakuru Nestor Ndayitwaye ko wakoreraga radio RPA n'ikinyamakuru Info Grand Lac yitabye Imana azize urwikirago aho yari yarahungiye mu Rwanda. Umurambo we washyinguwe uyu munsi iwabo mu ntara ya Rutana mu Burundi. Fidelite yishatse yarahari araduhiye inkuru.
Umubabaro n'amarira nibyo byaranze abariko basezera umenyesha makuru Nestor Ndayitwaye ko ku buruhukiro bw'ibitaro biri ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Mu ishengero rya Anglikani ryo mu Rutana ahabereye imisa yo gushima Imana, umukenyezi Nestor Ndayitwaye ko yashimye Imana yongera ashimira abafashije mu itahukanwa ry'ikiziga cy'umucanshe wiwe.
Nshimiye abakozi b'Imana n'ishengero nambaye hafi kuva umushinga ntara wanje apfuye ngaha. Nari nsigaye mu rugo njenyine babanye nanje. Ashimiye kandi abantu babanye nawe iyo yarari agishikayo yose yaragwaye bamubaye hafi. Ashimiye abo byari kumwe badufashije kugira ngo uyu munsi ashobore kudushikira. Ndashimiye rero Imana yo mwijuru ko yamunzaniye ngo ndamuherekeze. Ntibyari byoroshe kumukura iyo yarari umwana w'umuntu byari bigoye, ariko Imana yaroroheje iraca inzira yaramunzaniye kuganda musezere abana bamusezere inshuti n'abagenzi kugira mu musezere.
Uyu mwishamakuru yakorera RPA ari ikinyamakuru ikorera mu karere k'ibiyaga binini Info Grand Lac mu ntara ya Rutana, ari naho we n'umuryango wiwe bari basanzwe baba. Ku itariki 29 z'ukwezi kw'11 niho yitaba Imana mu gihugu cy'u Rwanda, aho yarasanze amaze amezi yaba bane yarahungiye. Nestor Ndayitwaye ko yahunze inyuma y'ihoterwa yakozwe ko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 6 uno mwaka wa 2016. Amakuru va mu muryango wiwe amenyesha ko yahitanywe n'urwakarago. Uyu muryango nyene umenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu yitaba impunzi HCR, iradiyo RPA hamwe n'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda ko aribo bafashije mu ivuzwa rya Nestor Ndayitwaye ko hamwe no mu itahukanwa ry'ikiziga ciwe. Uyu muryango nyene umenyesha ko abari mu Rwanda bashikanye ico kiziga ahari ubibe bw'u Burundi n'u Rwanda ku Kanyaru ku munsi wa 4 itariki 1 z'ukwezi kw'12, maze aho mu Burundi bageze mu muryango wiwe baca bagitoraho bakijyana mu burukiro bw'ibitaro bikuru byo mu ntara ya Rutana. Nestor Ndayitwaye ko yaherekejwe n'inshuti abanye n'abagenzi mu bari basangiye ibanga ryo kumenyesha amakuru. Habonetse gusa abamenyesha amakuru bakorera imenyesha amakuru vyigenga bo hagati mu gihugu. Abo nabo bavuga ko Nestor Ndayitwaye ko asize igihengere kinini mu mwuga. Fidel Antoine Nsabimana akoje ujya Amerika mu karere k'ubuseruko.
Ndamuzire nk'umuntu ashize amazinda n'umuntu akirebutse, yari umuntu akunda uwo mwuga cyane ku buryo yawukora yitanga cyane. Bavuga ko n'abanyagihugu benshi bari bamuzi, niyo habaye ikintu cyo gutohoza bamubarira gucyo na twebwe rimwe na rimwe tukabimenyeraho akatubarira ati ngo dufashanye kino gikogwa muri uyu mwuga. Tuvuga yuko duhombye byari isoko rikomeye hano mu ntara ya Rutana.
Arthur Kavabushi akorera radio Isanganiro mu ntara ya Gitega nawe nyene ari mu bashima ubukerebutsi bwenya kwigendera Nestor Ndayitwaye ko.
Ngenda mwibuka ko mu kwezi kwa 6 na jino yo gukora ku bintu by'isukari ndabikora ndabiheza twari kumwe ngira nsuri Gitega kugira ngo ntegure amakuru. Baca mu telefone bamubwira yuko kuri rise Rutana bakora exeta bagize greve kuhera babimye ivyo bafungurira acambarira ati niyo nkuru ntiwogenda uyisiza ahubwo ingo tuhace ahushikira hose urashika ndazo yuko uza kubikora nuko rero cyo kintu cyanyeretse yuko Nestore ndayitwaye ko twabuze tutanka yarafise ishaka ubwira mu kazi kiwe
Nestore ndayitwaye ko afuye afise imyaka 33 asize umfakazi n'abana bane muri abo bana nta ushikana imyaka 10 ku mugabo mukuru ntarutana Federalite ishatse ijuru rya Amerika
nkuko bisanzwe buri mwaka iyitariki ya gatatu y'ukwezi kwa 12 ni umunsi mpuzamahanga w'abantu babana ubumuga usanze abo mu ntara ya Kirundo bagendana ubumuga bw'amaguru bagifite ingorane zikomeye zo kuronka ibikoresho nsimburangingo bibafasha gutambuka Jean Bosco ndarurinze araduha ibindi bisobanuro
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga ushitse mu gihe hari abari muri uwo mugwi w'abarundi bo mu ntara ya Kirundo bafise ibibazo byinshi kimwe muri ibyo bibazo ni kuronka ibikoresho nsimburangingo bibafasha kwiyunguruza ku ruhande rumwe birabagora gushikira kubera biva mu zindi ntara ku rundi ruhande birazimbye
ubu ibakiyibuze twaratudiro hafi hano ku kibace kanyinya ariko ubu bisaba yuko umuntu anda kuja igitega cyangwa ibijumbura ino rero mwite ntaratuwe yaruko nta hantu ushobora kuronka biki kandi naho zisanze beke zirazimbye cyane ku buryo bw'uko umuntu agendana ubumuga adashobora kwiguriza bekiye atarose nk'umuntu afite umugongo ugasanga rero n'ibibazo birebire kuko uravye ubukene buri mu gihugu ugasanga n'ingene abamugaye babayeho usanga ari ikibazo kirekire kuko
duhereye mu ntango karaba nk'umuntu amugaye arashobora kwitura amarerero ngaha ikanyinya ryari riharirero ry'abafashe bamugaye ariko ubu unaho rihari hariho ibintu byo kugorora basanze ari ubumuga burengeje bace bakurungika nk'imuyinga imuyinga ni kure gukoresha yo ivyuma hama ivyo vyuma babigukoreye uraza ugasanga biguye nko mu mafaranga 100,000 tabishoboye kuyaronka urazana hama urata
hari abari baragize amahigwe bakaronka abagira neza babibafashisha iyo biheze canke bishaje ubugendana ubumuga asubira mu buzima butoroshe
hariho benshi nk'ubu uvyuma vyaheranye bari barashoboye gutangura amashuri bace babiheba ubu bicaye nk'umuhira bagacasanga ni babandi batanguye gusubira hasi bari barateye intambwe ugasanga bagiye mu byo gutangura kuza barasaba mu ibarabara
uce wiyumvira rero ko uba waravutse ukagira imana nk'umubyeyi wawe akagucana mu irerero ukabotambu ukageze imyaka 40 ukazuhava usubira kwavura hasi ifadze ikomeye cyane
ibi vyuma twambara birazinze cyane kandi udashoboye kukironka ntushobora gutambuka ucusubira kwicara ugiye kugikoresha usanga utanga amahera menshi kandi ayo mahera menshi nta ufisi uyakorera
iruhande y'iyo ngorane abagendana ubumuga bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko inyubako z'amazu rusange zitaborohereza mu buzima bwabo bwa minsi yose umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga wahimbajwe mu kigo cy'abana bagendana ubumuga cy'Ikanyinya Mama Maria Liberata rongoye ico kigo avuga ko uwo munsi ushitse hari ubukene aho hambere ikigo cy'abagendana ubumuga cy'Ikanyinya cyarafasha bikomeye abacitura uno munsi ntibigishoboka ku mpamvu uwo kirongoye asigura
nasanze hakenye kuko mu gihe cy'intambara bari ibye byose abakozi bose barahunga bane nabo bagiye gukorera himuyinga kubera babonanga hatagikoresho kikiriho nibiriho byaravuye kuri marché ntibigishobora gukora nikigo gikeneye gufatwa mu mugongo kugira ngo gishobore kunagurwa bagihereye ku ntango kuko nta gikoresho navuga nti barashobora gukora ama proteze ama orteze bijya bifasha nk'abacitse amaguru bashobore gutambuka cyangwa abafise amaguru anyogomba bashobore kuba ibyo bita orteze ntibikunda kuko bisaba ibikoresho by'agaciro kandi hamu Burundi nta muntu ashobora kuronka
abagendana ubumuga bashimye gushinga ishira hamwe gitwa twegerane mu ntombere yo gutorera hamwe umuti w'ibibazo bibahanze kubw'Imana Evariste arongoye iryo shira hamwe mu ntara ya Kirundo akanariserukira imbere y'amategeko asaba leta kubashigikira
twegeranye tukaja hamwe twogira ikintu gikomeye n'iki kintu rero tumwe turashika ko uno munsi hano mu Kirundo dufite ikigo cy'abamugaye kimwe Nacho nyene ubujyo cyahora gikoresha ubonye amenga bwaragabanutse kugira ibyo twosaba rero nuko ibyo biko cyo gwizwa ngaha mu ntara ya Kirundo cyanke bagashigikira ikigo gisanzweho iki kigo cyo kikanyinya kugira ngo ibikoresho birahandi za muyinga za ngozi n'igitega navyo bize ngaha muri Kirundo dushobore kuronka ama proteze ama bekiye n'ibindi bikenewe kugira umuntu agenda no umugayi deplace.
Daniel Macumu muhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe ivy'imibano n'imico kama avuga ko leta n'abajejwe intwaro bahoza ku mutima ibibazo vy'abagendana ubumuga.
Aya mashira hamwe aradufasha cyane kuko abantu ubafashije bari mu mashira hamwe biradufasha gose. Hari habashobora kuba barize ibyo kubarira bakaja hamwe bakabaha bakagira atelier bakabarira. Hariho nabashobora kuronka tujya dukoresho bakiyungunganya. Icyo rero twebwe nkumbure twokora n'ico nyene kuza turafasha aho twumvise gikoresho bishoboka tugagisaba kugira ngo koko aba bagendana ubumuga tukabanure ingorane zabo.
Mwishyirahamwe twegerane rihurikiyemo abagendana ubumuga mu ntara ya Kirundo basaba ko amategeko akingira abagendana ubumuga yoja mu ngiro. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirize igikino Intamenwa gutegurirwa na Studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Alors, on continue. Igihe twa turakora ama voix active et passive. Na kwifondera bijamwo. Ko narabonye ko benshi muri mwebwe harege muza muri atatu na mubintu. Icambere no kubanza kudetermina si la phrase iri muri voix active cyangwa passive. C'est très important. Mumbis. Hama rero mu kudetermina si ari active ou passive ngo babigira gute rero. Icambere na mbere uraba sujet, verbe na complément. Hama gushira muri voix active rero tugira gute. Ariko kabasha bimwe muri antangaza. Muhe mukirize ntarabana bayigisha. Banza mutekereze mpeze. Umwanya wo kubabaza urahari ntimugira ubwoba. Bon, nari ngeze he. Hama rero muri voix passive le sujet ni kibalo complément. Akaro rero Paul ari we ari sujet muri active. Muranyumva? Acaba complément muri passive. Murabyumvise neza?
Yego.
Okay. Reka nayo kumwabitahuye. Ninde yo mpa phrase imwe iri muri voix active hamba micuzo yisha muri voix passive. Ivette ishura.
Jewe. Le sujet devient le.
Yo! Yo
sujet. Ivette. Reka bagutwenge. Ese ko umuhumbize kibazo?
Pardon monsieur, na vdana yenu vise question. Pardon ukuri.
Mnes. Prenez une feuille d'abahe de voix. Chaka mutore une phrase. Iri dans la voix active, mwinjiye muri voix passive. Mwavyumvise neza? Kasubiremo. Mutore une phrase iri muri voix active kugenda yibigishije. Hama muheze mwinjiye muri voix passive. Yvette, kuri kira dehors. J'ai quelque chose à te dire. Yvette. Tekane ho grubwo sigenda guhana cyinsha kunsigurire ingwano ufise wabaye iki eh
nana kimwe mbi
oya ntivyumvika
none sinaye numva ntamerewe neza
oya suno munsi gusa maze iminsi ndakwitegereza Yvette wowe d'habitude mu banyeshuri fise bakurikira kandi bari dynamique uza mu bambere me kuva mu minsi heze ndabona ko atari huri tantu tari kuri abamwidirisha uburi ko wirabira utundi mwikaye abandi ariko barakurikira ndagusabye rero umbwize ukuri unyugurukire keskiri
ni mama mese ndakumbuye mama wanje mese nanu singe mubona
oya Yvette oya nukuri oya rekurira sha rekurira nukuri rekurira ndagusabye nibisanzwe kubona umukumbuye kuko waramukunda
mese ngiriki
cyo nakubwiye nuko bizoza birahera bukebuke sivyo uko umwanya uhera bizoza
ari mese cyari anya nesinzo subira kumubona nuko nyi
yo ihorerana
niye kuyahorerana ihorerema n'ifiramukurikira
oya kibondo ya yakuvuga ivyo mama wawe naho yagiye yarakeneye kukubona uva n'umuntu akomeye haye nibyo nti yakorera kwari kugira ngo umenye neza kurya wamye urumva ibyo gupfa rero byikure mu ntibirimo kandi naho ubabaye ubu bizoza birahera bukebe kuko iminsi igenda uranyumvaga kimbondo wowe rero sois forte courageuse kujya wamye sibyo Kayivete
nzogaragaza muga biragoye cyane
ehe ko ndabizi ko bigoye ibyo urupfu nuko bigenda muga ntugaragaza kandi ukaza uravyihoza uvyibagiza ukewe uko uzobishobora sibyo Kayivete ushaka uzohave ubu wanyuma kandi hari ubu wa mbere nuko ibyo byombabaze
nizeye ko bitazogenda ukomeje
voila genda rero ubanze wihanagure neza sibyo hanyuma ucugaruka mu ishuri
uregura murakoze cyane kandi mumbabariye kubona nagora
oya 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 nukurinda gutahura nta kibazo kibondo
Matama, fasha twinjize iki gisanduku gusha. Ugomba kimvura umugogo nkiri muto.
Ewe bukaba wanje. Ako kangana gucyo ni kuri kuramamagarira ndagufasha. Nawe w'ingufu sikirenga. Hari umugabo muzima nanirwa nako ka. Oya.
None ko koroshe guterura urindi iki ugaterura. Nitwaza ivyo bagabo kugira ngo murera amaboko. Ari ho fasha twigize mu nzu.
Shira
hasi nukurure neza. Shira hasi nukurure neza.
None ndakubaze. Hari byo gushikira ku mugariro. Iwacu. Iyi ni ibi. Ndaba neza uwo muryango mbona ari uw'ikizungu. Aho usanga utamenye kuwugurura ndebe. Naba ndakubarira.
Reka ndagahamura mu muhatugaye. Ive. Ivete we. We Ive. Kaje ngwari umuntu.
Ego ni hondi. Ndaje ndabugururire. Amahoro muyomba. Murakomeye.
Ego namahoro. Ko ari wiyuganye gashya. Ego gurura gose twingize ibi bintu turarushi.
Ahubwo raba neza ndebe.
Eh?
Urara abantu mena ko kameza. Shira hasi tubanze turaba icumba cacu.
Icumba canje ni kinini. Yo sanduku yo hakwira. Reka ndabafashe ndabona ko muremerewe.
Oya nta mugabo kajya yo ara mu cumba cy'abana.
Eh
reka dushire mu cumba cyane
kwigendera.
Eh ni cyo kinini na kare.
Oya. Oya mu cumba kwa mama.
Eh.
Oya.
Ego sha. Ego. Kandi n'icyo kibereye banye n'urugo. Kandi wose muri wa munyaganyaga wacu hariho naho kubika impuzu neza.
Ega mu cumba kwa mama haracyari impuzu nyinshi ziyo nibindi bintu. Ariko mu cumba cyanze hameze neza ni kibanze kibi.
Oya ntaco shaive ntaco. Kuraho ndabibike neza aha twacitse kiri wenyene n'ubura ndabigufasha ndabikwemereye
none ibintu ibintu byamawe muca mubishira he reka ahubwo ndabikora hakiri
kare
bitaronone kare
matama soni ka byose
ngingene biremereye
turabira abadushitseyo ive ukurura gose umuryango ducisha hanyene ukurura
Beka ndebe Ahoho ni mwijuru Umuntu yoryama ngaha Ukeya kabyuka
Hakumbura uhamenyera ni wacu Aho indode bakamatera ko hasi Bo kari mu kukuvuna imbavu igitanda nyinshi
Ndabe
ko amaruru yawe yote bakagabanduka
Ndakubarega ndebe Nararanze ngiye nabona Basha ngiye nashika kweli Tereka ngaha Mbanze nzunguruke ndaharabe neza.
Ashe heraba neza basha. Ubu ni wawe. Itegereza bijya bintu byose bimanitse ku ruhome. Heraba. Ipfe. Ha rero twashitse. Eh. Ujengira nkubitira ho haruguru gato. Ahima nimuremura arabe ngere mupanga bino bi.
Yego, emwe ndamufasha n'ukuri.
Yego muyomba. Reka nkuru tuntu twamawe. Ndatwiyagaranirize.
Yo, Asha, mushikira nibaza ngo ngiko bacoroshe.
Ewe. Ngasina nabonye kuri nyuma yanje. Handi ho nari kukurindirani. Eh? Ari na mahoro.
Ego na mahoro.
Eh. Sava. Oya ni yana wewe. Anuko nari viso dutahana. Niyo mpamvu nari ko ndanyaruka. None mbwiye. Wiriwe neza fishiri byagenze neza.
Ego na mukura kazi ni kari kenshi cyane washa.
Aha.
Aha ni kwa rukura aho tugejeje gukora hamwe ni inama kwa dufite gusa hahe.
Sha, niye. Bujya wowe numwete nukuri. Nukuri nkabanda kubesha. Bajya bahungu ni batafstinda. Bazova ngo bakinyi bakomeye. Oya vrema. Kuri se extraordinaire. Eh? Magani. Ntakubesha je urantangaza ukuntu wimereye. Sinabwaye kubwiye. Nukuri nta wundi muntu ngaha mumeze cyo kimwe. Ega abantu baragutamari. Eh?
Ega Bosco.
Urahumbasha. Wowe uri special vraiment extraordinaire. Ugishikaho ntibona ko abantu bagutangara. None wowe nuzimwe n'abantu ngo gahimeri.
Kandi rero nani? Nani cyo bambona? Fata nko na hora ni fata ndi mu gisagara.
Ibyo ntabyo bazino.
Mugu baratevye baramenyera. Turi kundanira pe.
Nubundi ni kubera batari bwamenyere ukuntu wimereye. Igahani yera ntibari bwabo n'umukoga iyambariye amabutura n'amatseningi agaca tarakongera gakina kabumbu nimboneka rimwe iwacu honye nurenganye basigara bumiwe igaje n'ahanda barawe kungende bakora eh
none gutewa nkamenyereza bakinyumvira nabayije
ati nabayije eh nubundi nivyo gusa nuko abakoga bino birirwa bitenge bagira ngo barahindura ruka naho bakavuta Ujya nenda kubwira niba ke yatahura ikintu wimereye ntumeze nk'abandi bakobwa sindakubeshe muri imbone karimwe
reka ndakwisaga nabara
n'iya
migenze y'ino wacu
ushyize
mu mukobwa n'uguteka no kuvoma
suko barugaye mu mutwe
njye jewe sindabyemeranya gato oya
reka na jewe tubyumva kumwe ayo ni ya masaha ya kera atagihe mu rutaro no ifo ko abantu bahindura mentalite ivya mu nyakigo na karago kabaraye sivyo Voilà, je suis d'accord. Chani, il dit nous avons rien d'ailleurs. Quand nous courons, nous y faisons. Mais on est contre Chicago. Je t'encourage vraiment. Eh? On a Aho jese ndimwo nibaza ko muvuga ntarimwo je franchement je t'admire vraiment pour ce que tu uranyumvaga ni akajambo admire wakumvise kandi je niyo mpamvu je byukuri je
cyukuri giga boss ko gusa
ah na urayibonani ye bujya jewe oya je oya reka tukagukiza ha nakaye nagumye ndaguhagarise mwibarabara kandi washitse ntacyo tuzobiyageje
Aha leo twashitse niba tudagiye guhanza akameza no munsi rado guteka ku makazi utigere ibintu byo kuna maraga y'ubukozi cyo bwoko
none uti nako nawe ninyene kiri muto akanoni akizamwe
reka kurwe ngati ha ubutama kajewe amenye yo mukumba yo yose uri kurapfa ngo ndacyari cyoto
uranukira sasa
aho hari kera cyangwa kera garisama Wesha! Wesha gahungu!
Eh, magari kanyarubye.
Cyane yo meza gaha. Ha muzare ni byeri bibiri. Byiza byiza.
Aho ko we kaje ntwe na kandi gatebe. Muni cyeye ko mukanya no kuri hafi nta hasi. Nawe ko yaje gayibuze.
Ah, uri. Ubu rero ni sawa. Ko. Eh, sama mwana rusose umwasi rutunde.
Ah, ntashye ndagasoma ngo cyane ndagutetereza
banze banze mu
kagoshe ngwiki
ha marero kidiyo wifati unywe n'itinda kongera beni ni maturage iya gurene
we muyomba nawe unamwese nabona kumapa ntacha po munani kwe kebuje nitu pari mwese na oranda rimara
I don't know, Mosore. I don't know,
Mosore.
I don't know, Mosore.
Wakunda gesho wala muna kozi Ash, unamusi nefsi nye kweri
Uchilina Uchilina musi busa Kwa mito kwa Mbalero mhu Ifjo kuitinya Ulikure mu Elebo jeni jeni papa wawe Kani za mashaki na kazo za keza
Ego Muna kozi kufita ho
Elega su kufita ho busa Uja mwena mushi kawe Chidafata ngabana banje nivyariye jewe ndebiri nde kutamanura ereka sina gusororeye ngubura yabara
nibukiye uke ndiko nagira muta numuse niyo kwishure ntacha mundimo eh numva uruhe
mundimo harakoze nabaka hewe jewe sishaka kumva umwana wiwanje azari ruhisha uranyumva wewe shaka wige neza atatubura
ego murakoze gusa nagiye kuvanda ra uko imizi nirujije cyane naravye gusa ndagaruka
sawa rero aho ri eh ifite nakabikunda na kwiruhisha hicho kereye mbwira hapana kwenda gutera ubwoba mugize cyo mukenera mwe na ivete mbwira kuko muramana banje eh agakaye karamu kambi Ugo mbona dukamije nibatwongere nakandi. Wa muhungu. Washa.
Oya oya oya.
Tare bidu chupa ibiri gaha.
Oya je nta kari numva no shobora mirewe nabiri tahubwo.
Eh? Tutari watugishika. Oho. Ye yari yote ya cyane. Chumite yakandi uca wumvumerewe neza.
Oya numva ndiko ndazungurirwa ya 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 ya. Yo, monino vyose ariko biriruka.
Ko mahamwe tekire.
Kuko numva ngenda
ukana, tekana. Bagaharwa ni bana katagira kadahwe. Kaga ubu nta kintu mwishwa. Oya,
ndira nokwena nyo amacupa biri yose nta inda yamenyereza.
Take care. Mumisita utaburukwega kunsunda ero ndiye yanye babayitanye tuka tukubanduke hanyuma ndakonje
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mwese uko mugana turabashimiye cyane gusa mbimbutse ko umurambo w'umunyamakuru Nestor ndayitwaye ko washinguwe uyu munsi iwabo mu ntara ya Rutana yitabye Imana mu Rwanda aho yari mu buhungiro azize urwikirago maze rero mugira umugoroba mwiza mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.